Nyakuwa mshikila na jiburundi mwujezwe imigenda dene nukufashani na makungu mrakoze chane kwa seku kanya mutegu kwa kutuganire na shaka ugambe na mele mkanya gata mutugire chaba zindu kanyangaha Washington kumuruga mkuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urugendo kwa gize hano muri bino bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muji Washington n'urugendo rujanye n'ukomeza imigenderanire hagati y'Burundi n'igihugu musanzwe muzi yuko tumaze imyaka myinshi ducudise hagiye haraba amajambo nkumbure yagiye aravugwa n'abategetsi bakine igihugu mu bijanye ni ibintu bya politiki mu gihugu cy'u Burundi mu mezi aheze, ariko twakomeje tuganira nabo kugira ngo tubumvishe ko nkumbure bimwe bimwe bagiye babivuga bataronse amakuru nyayo. Rero twakoze uno munsi ruri muri iyo ntumbero yo gutanga amakuru nyayo yo kukwereka ukuri abategetsi ba kino gihugu ukaba nka komisi heze magi mona yuko nabo nyine bagiye barahindura imvugo ku bijanye n'igihugu cy'u Burundi. Imvugo rero nyako inyifa ari inyifato nziza yerekana neza ko turakorana neza mu migenderanire dusanzwe dufatanye dufitaniye
abategetsi mwabonanye canke abo mutekanya kubonana ni bande.
Ndategereza kubona ikigega cy'umushyikiranganje w'imigenderanire araba Afurika Linda Thomas Greenfield, ariko hariho n'abashinzwe amateka n'abakimbuza amateka bari ku rutonde rw'abo dutaha kubonana kugira ngo tubumve twabona n'umushinzwe amateka umwe nawe nyine twavuganye neza cyane ibyerekeye Burundi n'akarere byerekana neza yuko buke batahura ko Leta y'u Burundi ikora vyiza kandi ko turi mu nzira nziza, inzira irama yo gusimbataza amahoro, umutekano n'ubumwe bw'Abarundi.
Tugarutse ku bibazo bihanze Burundi muri iki gihe, hari ijambo ryashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati uyu munsi kuwa kane, umushikiranganji Pascal Barandagiye akaba yavuze ko Rwanda na perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame bakwiye kurengukishwa imbere ya sentare, mbega iyo sentare borengukishwa muni
jewe nibaza yuko iyo bavuze igihugu ikindi bakavuga n'ugitwara iyo bavuze sentare baba bashaka kuvuga ngira ngo amasentare araba canke ahana ibyaha mpuzamakungu, nayo akaba nkumbure ari ubwoko bubiri uko kumwe ni ya sentare mpuzamakungu yegukira ONU yitwa Cour internationale de justice abone gukako nabwo ni yandi mpana vyaha ya CPI mugabo rero si nomenye neza iyo umushikiranganje mugenzanje yaba yavuze mu ijambo ko ntaryumvirize ko muraza amasaha nyine atandukanye agati bujumura nino nkumbure ico gihe ashobye kudondora tubwira neza ico gihe twamenye yari mugabo nta yindi sentare mbona kuganje yo rengukisha umukuru w'igihugu ikindi gihugu.
Ibirego Burundi bwagiriza u Rwanda ku bwanyu ni birego bikomeye byotuma perezida Paul Kagame n'u Rwanda birengukishwa imbere ya sentare.
Nkumbure sino tomora cyane rwose kuri iyo jambo ko ntajyumvirije, ariko ico nzi nuko mu bimwe muri bimwe na bintu tamitami twagiye turereka makungu mu byo igihugu cy'u Rwanda cakoze harimo ibyo hakoko bishobora gukurikirana n'ishyirahamwe nako ni na sentare mpuzamakungu international de justice mu bijanye nuko imbibe z'u Burundi bazi honyanze muri kaneza ko hariho igitero cyata gabwiye ku tariki 10 mu kwakaro mu mwaka uheze, ibyo nabyo kavyerekana neza yuko aho tufatiye naho twafatiraho hariho icaha dushobora kwagiza ico gihugu. Hanyuma ndibaza yuko uko biri kose nubwo vyoba ari uko biri igihugu cy'u Burundi cagumye kigaragaza yuko gifise gishaka kugira imigenderanire myiza n'abanyi bacu bose harimo n'ico gihugu, tukama dusaba yuko ico gihugu cyo hagarika ingendo zo gufasha gufasha abantu bafise imigambi yo kukonona umutekano hagati y'ibihugu byacu byompi no guhunganya umutekano hagati mu gihugu cy'u Burundi. Murazi ko hari imigwi myinshi tuzi yagira avuga ko bahawe imimenyerezo mu cyo gihugu cy'u Rwanda, katari byiza cyane kuko ntibifasha mu migendere myiza.
Tuvuze kandi ku byerekeye ibyo byo gufasha imirwi ija gutera u Burundi, hari umusirikare avuga ko yari umusirikare w'u Rwanda yafashwe akaba yitwa Cyprien Rucahintare. Makuru aherutse gutangazwa ikatangajwe na se wiwe avuga ko uyo mugabo atigeze aba umusirikare. Murashaka kuduha umuco kuri icyo kibazo?
Njye nibaza yuko tutobira ndeko navyo cyane kuko iryo zina muvuga ni zina wenyine yitangiye, hanyuma mukamuzi neza yuko mu bantu baba bakoze ivyaha nk'ivyo badahuta bavuga ukuri. Hari ibyo abwira abamenyesha makuru baba bakora mu baza mugaho nkumbure, hakaba n'ivyo ashaka kubwira inzego zijejwe kugira gutororokanya makuru kuriwe. Nizere yuko nkumbure mu minsi iri imbere aho zoshikizumba imbere y'intahe tuzo leta y'u Burundi n'inzego zijanye umutekano zizo zimaze kuronka amakuru arambuye ukungene umusirikare yinjiye mu gihugu cy'u Burundi n'ingene nivyo ni wari umutumye nivyo yaramaze gukora navyo. Ivyo mvuga ko si we yaravuze bwa mbere na mbere ho ahawombwira ko ujya muntu koko ari se wiwe, uwo byemeza ko ari se wiwe. Mbese ivyo yavuze ni igikubwira ko bataye umubwira ko nabivuge. Ibintu byinshi ibibazo byinshi bihari uko biri kose. Igihugu cy'u Burundi cyaramaze kuvuga yuko cyuguruye kugira ngo hoba hariho inzego mpuzamakungu zita kugira gutohoza kubyo tuvuga turega u Rwanda twege inzira iruguruye bazoza tubereke abo bantu bose twafashe, tubereke izo nkozo zose twafashe, tubereke aho hantu hose bagiye kugira bateye maze bagire icyo bashikirije.
Tugaruka ku kindi kibazo gihambaye cyane rwose, ishira hamwe y'Iburaya yarafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo ya genewe leta y'u Burundi, hanyuma leta y'u Burundi kabivuga ko hariho ibintu yari yashikije. Mbega ku bwanyu ikitagenze neza niki?
Ahubwo icyo kibazo kibaza abanyaburayi yabonyene nibaza ko twebwe hacu twagerageje kwerekana neza ko tubanaye dukora mu nzego mu sata binyuranye mu byerekeye umutekano n'agateka zina muntu n'ubutungane kugira ngo abarundi bose baronke icyo novuga baronke amahoro babe mu mahoro bisazwe.
Ariko hariho ibintu iryo shyirahamwe risaba, hariho nko kugura amaradiyo, hariho agateka kazina muntu, hariho ibiganiro cyane cyane nicyo kibazo turakigaruka ko ibyo byose leta i Burundi izo bishira mu ngira kugira ngo iryo shyirahamwe niyasubira gukorana maze ya mfashanyo isubira igaruke mu Burundi.
Ega Federike, ivyo leta y'u Burundi ikora ibikorera abarundi ntibikorera abanyaburayi. Leta ikora ivyo ibijanye n'imigambi n'imigabo yiyemeje, ivyo yemereye ivyo aba umukuru w'igihugu yemereye abanyagihugu igihe ariko aritoza, kandi ikabikora ku buryo abanyagihugu bonyine baronka amahoro n'umutekano. Mu gihe rero ejo byogaragaza ko nkumbure radio kanaka itagiye mu byekeye imidugararo mu byekeye mugambi wo gusenyura leta mu mwaka uheze bikagaragara mbere y'ubutungane, naza ko nta nyine atangorane bazokugurirwa bakora nk'iradio sanganiro. Ikibi ni uko nkumbure ushaka gusanga izo radio cyangwa abazikoramwo batari ko barakora no gutungana kugira ngo ukuri kuje ahabona. Mwavuze ivyerekeye ibiganiro, murazi neza yuko ibiganiro bihuza abarundi vyatanguye mu gihugu cy'u Burundi intara zirenga 8 niba ntihenze zamaze gutanga kuronka akaryo kwakira uwo mugwi no kureka abanyagihugu bakisanzura akavuga ikiri ku mutima mu sata binyuranye by'ubuzima bw'igihugu. Hama navyo ivyerekeye ibiganiro bitegekanije gukorwa vyatunganijwe n'akarere African community. Murazi neza yuko muhuza Perezida Museveni yatumye ko utanguza icese ivyo iganiriro bitaye 2018 kuko kwagira mu mwaka uheze leta y'u Burundi yavyitavye. Mugabo murazi neza yuko bitagenze neza kuko uwahagariye muhuza yatangaje itariki n'ahantu ibindi bizokurikira bizobera bitutazumikanye ko twese bitabira hagarara. Mugabo kandi twaratwa musabye yuko aza i Burundi ngo twicarane tuvugane ivyo bintu vyose nkumbure kwiza kuja mu nzi mu ngiro kugira ngo ibiganiro bishye gutangwa
cyeze mu kanya gatoyi. Rero nk'abasegonda make cyane rwose ivyo biganiro bizotangura ryari ihuza abarundi bose atabikumiriye? Murashaka kuduha isango
je nta sango noguha mugabo cyo ndi nuko ubu president Mkapa yagenywe na bakuru bihugu bo karere itaki zibizi ndukuzwa kwa ntwarane ari mu karere bidatevye cyane mu minsi yavuba cyane azuba ari Burundi byangwa n'abategetsi Burundi n'abandi Barundi kubyerekeye ibyo biganiro aho ngirango rero nkumbure mu nyuma wonyene amaze kuraba kugira ikiganiro cy'abantu bose azubwa ati iteriki ni kanaka ahana haye reka yo turindire ko rugendo aruheze hama twumve ikisoba cyaruvuyemo murakoze
ala nyamitwe umushikiranganje Burundi ajejwe imigendanire n'ugufashanya n'amakungu murakoze cyane gose kukanya maduhaye
ndende washimiye murakoze.